Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika turavugira mu Burundi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3. Turabashuhuje cyane, mwiriwe neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi
afatikanije na Diane Ninahazo.
Iwa wana natoje ngenda kiza nuko hari igihe bazagira mu kigo bakagaragaza baravuga bigaragaje ubwo abana garagaza nabo batoteje ariko nabenda bakaba bakurikirana n'amazi ubutabera.
Uyu ni Sekanyange Jean Leonard, umuyobozi w'impuzamashyirahamwe yita ku burenganzira bwa muntu mu Rwanda CRADO, akaba n'umuvugizi wa Societe Civile Nyarwanda. Ni kuri raporo ya Human Rights Watch irega Leta y'u Rwanda kwibasira abatavuga rumwe nayo. Izindi ngingo z'ingenzi, MONUSCO yinjiye Uvira.
Umugwi wawe ni utohoza ku Burundi wongewe ikiringo cy'umwaka. HCR ivuga ko ata buryo bukwiye ifise bwo kubandanya ifasha bihagije impunzi z'Abarundi.
Maze rero ntimujye kure y'amaradiyo yanyu, mujye no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com, naho mukurikire amakuru turimo tuvuga ndetse mushobora no kuhasanga n'ibindi biganiro byacu byose. Amakuru tuyahere mu Burundi dia.
Ego Thomas Kamirindi, igisata cha onukijeje vy'agateka kazi na muntu kuri no wa gatanu cemeje ingingo yo kongereza umwaka umwe ikiringo cy'umugwi w'abahinga ba ONU wakoze amatohoza ku vyaha vyakorewe mu Burundi kuva muri 2015. Iyo ngingo yateguwe n'umuryango umwe bwa Buraya ushigikiwe na Leta z'Ubumwe za Amerika, yemejwe n'ibihugu 2211 birimo Ubushinwa, Misiri, Afrika y'Epfo na Ghana birayihakana, ibindi 14 navyo birimo Kenya na Cote d'Ivoire bihitamo kutagira ico bivuze ko. Ico gisata ca ONU caremeje kandi ku munsi wejo ingingo ku Burundi yateguwe n'umurwi w'ibihugu vya Afrika isaba irungikwa ry'abahinga bazoba bashinzwe gutororokanya amakuru kwihohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi, bagaheza bagashikiriza ivyavuye muri ayo matohoza ubutungane bw'Bujumbura. Tukiri ku Burundi, ishami rya ONU ryita impunzi ku isi HCR ritangaza ko ata buryo bukwiye rifise bwo kubandanya rifasha bihagije impunzi z'Abarundi aho zahungiye mu makambi yatandukanye. Umuvugizi wa HCR Andrei Matichik yabwiye ijwi ry'Amerika ko ku madolari agera ku mamiliyoni 429 ryari ryiteze kuronka ryaronse ibice 19% gusa yayo. Matichik agabisha ko ico kibazo kizotuma impunzi zitari nke zizizigwa n'indwara zitandukanye nka malaria no gucibwamwo biruko, mu gihe HCR yemeza ko impunzi z'Abarundi zigera ku 188 zitagira amahema yo kuraramwo, izitari nke nazo zikarara mu mahema yatabaguritse. HCR imenyesha kandi ku 56% gusa z'impunzi z'Abarundi zakorewe amabi yafatiye ku gitsina arizo ziriko ziravuzwa bikwiye kuri ico kibazo c'uburyo buke. Ishami rya ONU riraba ibijanye n'ibifungurwa ku ISPAM na ryone ryugarijwe n'ikibazo c'amikoromake, rikaba riheruka kugabanya ibifungurwa ku mpunzi z'Abarundi bari mu makambi atandukanye mu gihugu ca Tanzania ku rugero rungana n'ibice 60% ku kwezi.
Muri Somalia, Al-Shabab yateye ikigo cy'ingabo z'igihugu mu mujyi wa Barire, ni muri kilometero hafi 50 mu majyepfo y'umurwa mukuru Mogadisho. Al-Shabab yabanje gukoresha imodoka ebyiri zitezemo ibisasu, noneho zari zitwawe n'abiyahuzi nyine biturikije nabo. Izo modoka zimaze guturika, Al-Shabab yahisigaba ikindi gitero cy'abarwanyi bayo, bamwe bari bafite n'imbunda ziremereye. Komandant w'icyo kigo, General Shego Ahmed, yatangaje ko ibyo bitero byahitanye abasirikare be 12 n'abashabab 18, ni ukuvuga ari abantu 30. Hanyuma rero Shabab yivuga ko yishe abasirikare ba leta 30, ariko ntisobanura abo yo niba hari abo yapfushije. MONUSCO ingabo z'amahoro y'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yohereje abasirikari mu mihanda w'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo nk'uko ibisobanura bashinzwe kurengera abasivile no gukumira ibindi bitero nyuma y'ibyabaye ejo kuwa kane byakozwe n'umutwe Mai Mai ya Kutumba naho umuvugizi wa district ya Uvira Zefani Milenge avuga ko ingabo z'igihugu zirukanye abo ba Mai Mai aho bari bafashe hose uyu munsi Uvira yiriwe rimwituze
urakoze Toma mu gihugu cha Zimbabwe imyerekano y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yaburijwemo n'igipolisi gifatikanije n'ugwaruka gwegamiye umugambo y'ikubutegetsi zanu PF mu gatondo kuno wa gatanu iyo myerekano yaburijwemo igihe abari muri yo bagizwe ahanini n'ugwaruka bariko bagenda bagana ibanki nkuru ya Zimbabwe mu ntumbero yo gusaba leta iramutswa Robert Mugabe gutorera inyishu ikibazo cikena ry'amafaranga y'agaciro Promise Mukamazi atwa rugwaruka ruri mu mugambwe MDC utavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Zimbabwe yabwije ujya Amerika kona igipolisi cababurabuje batazohesha urugamba ikibazo cikena ry'amafaranga y'agaciro kizingamitse ubutunzi bw'ico gihugu kidatorewe umuti ikena ry'amafaranga y'agaciro muri Zimbabwe ryatumye ibiribwa vya nkenerwa biduga ku rugero rwo hejuru cane mu ndwi heze.
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagenderera umugabane wa Aziya kuva ku itariki ya gatatu kugera ku itariki ya 14 mu kwezi gutaha mu kwa 11 naho gari mu kwezi kwa gutaha nako ku kwezi gutaha ku kwa 10 azajya yo rero mu kwezi kwa 11 mu bihugu azasura harimo Ubushinwa nkuko ibiro bye White House byabitangaje uyu munsi Prezida Trump azabagenzwa no gushaka amaboko ku kibazo cy'intwaro za kirimbuzi za Korea Ruguru ikindi kizaba kimujyanye n'ubuhahirane Ubushinwa azabasuye bwa mbere ari umukuru w'igihugu niyo nshuti magara ya mbere ya Korea Ruguru ni nacyo gihugu cya mbere ku isi gihahirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha ibindi. Urugendo rwa Perezida Trump mu Bushinwa ruzategurwa na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Rex Tillerson uzagera i Beijing mu cyumweru gitaha n'ubwa kabiri Tillerson wazaba agendereye Ubushinwa. Ubuhahirane buzaba nanone buri muri gahunda z'inama Perezida Trump azagirana na bagenzi be bayobora ibihugu bigize imiryango ya ASEAN na APEC zizabera imaniye muri Philippines. Ibindi bihugu Perezida Trump azasura ni Korea y'Epfo n'Ubuyapani ibyo rero no guhera ku itariki ya gatatu kugera ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 11. Muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri Facebook VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urarega Leta y'u Rwanda guhutaza abatavuga rumwe nayo byakurikiye amatora yo mu kwezi kwa munani gushize. Ibikorwa birimo kuzimira no gushimuta. Human Rights Watch iravuga by'umwihariko Diane Rwigara n'umuryango we n'abayoboke n'abayobozi b'ishyaka FDU Inkingi. Mu itangazo ryayo Human Rights Watch iremeza ko ibi bikorwa bigaragaza ko Leta y'u Rwanda idashaka na gato abashobora kuyinenga cyangwa se idashobora kwemera na gato ko abatavuga rumwe nayo bakora politiki. Iti ibi ni ubutumwa bukomeye kubifuza impinduka mu Rwanda kuko iyo umuntu umwatawe muri yombi bene kariya kageni bivuze ko nta wundi watinyuka kuzamura ijwi kubirebana na politiki ya Leta no kubibi ishobora kubikora. Tukivuga kuri raporo y'umuryango Human Rights Watch, mugenzi wacu uri Kigali Asumta Kaboyi yagerageje kuvugana na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Johnston Businge ariko Minisitiri Businge ntiyitabye telefone igendanwa. Iyo aza kuboneka Asumta Kaboyi yari kumubaza uko guverinoma y'u Rwanda isobanura ibirego bya Human Rights. Cyokora Asumta Kaboyi amaze kuvugana na Sekanyange Jean Leonard umuyobozi w'impuzamashyirahamwe yita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu Rwanda CRADO akaba n'umuvugizi wa Societe Civile Nyarwanda aratangira asobanura uko yakiriye ibyanditswe na Human Rights Watch.
Ubundi ntago yenda Societe Civile bireho kugira ngo
ivuguruza amaraporo y'abandi cyabije twavuga nuko ubundi iyo umuntu yakoze ikosa iyo ari cyo utabera gukurikiranaho polisi gukese uwari we wese ubundi abagomba kubazwa akabazwa icyo kikwaho gusa twimbwe icyo tubona nuko niba wafashwe wakeswe nta bantu bakwiye kugira impungenge kuko nyine ubu bukekwa ahubwo abantu bakwiye gutegereza bakareba kuri kwa byo mu gihe utabera umurugiye agiye imbere y'urukiko akaburana akiregura ku byo akekwaho kuko uyu munsi bariya bose iriya raporo ya Human Rights Watch ivuga barakekwa ntabwo baraburanishwa ngo bahakane cyangwa se batagire ibimenyetso bivuguruza ibyo inzego zabafashe zibakekaho kuva rero ntabwo twakinjiramo cyane kuko biracyari mu butabera icyo rero twibwe aho tuvuga ni uko byaje byihutishwa niba umuntu akekwa icyaha akaburanishwa ku buryo bwihuse ukuri kukagaragara icyaha cyamuhama agahanwa n'amategeko yaba umwenda we agasohoka agasubira mu buzima busanzwe.
Hari ibyo bavuga by'uko kuri aba bantu bafunzwe baba ari abo mu muryango wa Rwigara ndetse n'abo muri FDU bavuga ko bahuye n'itotezwa.
Iby'itoteza ntabwo twabimenye twebwe kuko nta mutwezi ntagiye kuburana nawe nabo cyangwa ngo bagire nabo babibwira ibyo nabyo ngira ngo niba baba baranatotejwe yenda icyiza ni uko hari igihe bazagira mu rukiko bakabigaragaza baramutse babigaragaje ubwo abantu agaragaza n'abo batoteje hanyuma nabo yenda bakaba bakurikiranwa n'ubutabera kuko amategeko y'icyaha kandi nta uri hejuru yayo uwari wese yakurikiranwa mu gihe yakurikiranwa icyaha mu gihe aba yagikoze baramutse bagaragaje ko ari uwabatoteje ntibaza ko bafite igihe cyo kuzaburana bakwiye kuzabigaragaza kugira ngo nabo babe barenganura.
Kuri ibi ngibi byo ku matora nabyo bavuze ko hari abantu benshi babujijwe kwiyamamaza ndetse n'abemerewe bagahura nabo n'itoteza byo ntacyo mwabivugaho.
Kuba hari ababujijwe kwiyamamaza twe twari hano mu gihugu twa indorerezi indorerezi 360 abantu 360 nabaje mu gihugu cyose ntandorerezi nyine yacu igeze itugaragariza ko hari abantu bigeze babuza kujya kwiyamamaza naho byagerageje kuba mu karere ka Rubavu aho hari umuyobozi umwe bavuga ko yaba yarashyize umukandida mu kibuga ndetse bigasa nkaho abashaka kujya kumwumva batinya kugira ngo yamushyize ahantu ntababone ku karubanda kugira ngo mwabonye ko inzego z'igihugu cyacu zarabikurikiranye kandi zahise ziryamagana.
Kumenya hari muri iyi raporo bashaka kuvuga ko abandi bashaka kwiyamamaza biyongera ku babonetse batatu bagiye babibuzwa.
Sinzi ibyo biterwa n'amategeko uko aba ameze. Iyo umuntu yujuje ibisabwa niko twe tukeka niko tuzi kandi wujuje ibisabwa sinzi impamvu wakuza kwiyamamaza cyane cyane ko aho ari kwiyamamaza ntabwo uba kuvuga ngo kandidatire yawe igiyemo ngo nibwo wizeye ko uzatsinda. Rero kuvuga ngo hari abari bujuje ibisabwa babemerera kwiyamamaza byo ntabwo twabimenya. Ibyo ntibyabazwa komite y'igihugu y'amatora kuko rero ifite izo nshingano.
Iyi raporo yavuga nyine aba bantu bafunzwe muri iyi minsi bavuga ko nyine hari uburenganzira bwabo bwabangamiwe. Mwebwe nk'abantu bashinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ntacyo mwigeze mubyumvaho nta namwe ngo mube mwafatiye mbere mu bikurikirane.
Twabwiye ba muradiyo gutya bavuga ko hari abantu bafungwa kuri ibyaha bakoze ngira ngo na polisi yarabigaragaje bavuga abari we mu migambi wa polisi ivuga ko bari mu migambi yo guhungabanya umutekano w'igihugu abona twabyibushye kuri radiyo ariko mu by'ukuri nta muntu ku giti cye cyangwa se umuryango w'umuntu runaka waje kutugezaho ikibazo kuko muri aya masosiyete sivile dukurikirana ibibazo dushobora kumva cyavuze icyo cyavuze tukagikurikirana ariko by'akarusho iyo hari umuntu waje kutugezaho ikibazo ati hari umuntu wanjye twabuze
ntabwo mushobora gufata iya mbere ngo namwe mukurikirane muvuge mbese iby'abanyamakuru bavuga cyangwa iby'imiryango bavuga kuko nibyo ntabwo mwigeze mubitekereza.
Ibyo turabikora cyane rwose. Ibyo turabikora iyo twamenye ko hari umuntu twumvise ngo umuntu yarabuze twakurikirana nyuma ugasanga ari muri polisi afunze afite ibyo akurikiranwaho kandi nk'umuryango we waraje tubwira ko bamubuze bataza aho ari. Ni na byiza yenda no kubona abantu aho kugira ngo yenda abantu bavuga impuha bavuga ibitari byo ni byiza ko niba hari n'uwagize ikibazo ni byiza kwegera inzego zose hari inzego za polisi ariko natwe mu sosiyete sivile hari imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikorera mu Rwanda.
Nshuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongere ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995 kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Senari ya Afrika ijeje agateka kazi na muntu yasubiye gutegeka igihugu cya Côte d'Ivoire gusubira mu itegeko rigenga amatora bitarenze ukwezi kwa 11 muri kuno mwaka muri uno mwaka turimo. Iyo senare isigura ko iryo tegeko ryatunganije amatora yashikanye ku butegetsi perezida Alassane Dramane Ouattara gace ku biri n'ibwirizwa nshingiro kandi rigahunyanga uburenganzira bwa kiremwa muntu. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru muri Tanzania haraducira ku mayange ino nkuru.
Iyo ngingo ya Sentare ya Afrika ijeruwa gateka kazi na muntu ni ishimangira yari yasohotse mu mwaka uheze yategeka igihugu cya Côte d'Ivoire gusubiramo itegeko rigenga amatora yabaye umwaka w'2015. Iryo tegeko ryabwirizwa kuba ryarasubiwemo mu kiringo kitarenze umwaka umwe naco kizohera itariki 18 ukwezi kw'11 uno mwaka. Mu rubanza rwari rwashingishijwe n'amashyirahamwe yigenga yaserukiwe n'ishyirahamwe gishinze gukingira agateka kazi na muntu APDH mu mfunyapfunyo y'Igifaransa. Inyuma yaho leta ya Côte d'Ivoire imenyesherejwe iyo ngingo, Sentare yavuze ko hace yakurikira ibikorwa byo kwiteza utunyoni aho kwihutira kuyishyira mu ngiro. Ivyo navyo nivyerekeye kwico gihugu caciye candika kibaza ingingo zikwiriye gusubirwamwo izarizo. Ikindi nuko icyo gihugu casavye ko iryo tegeko ritungwa gatoki ryobanza rigacishwa imbere ya Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro hamwe nuko casubirwamwo n'itegeko rigenga imyerekano no gushikiriza ivyumviro. Ivyo byose Sentare yavyanse aho bwitegeka ko iryo tegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'2014 rihindugwa vuba mu kiringo catanzwe kugira ngo amatora azokurikira ntazo risanga uko riri. Sentare ivuga ko rikumira abatavuga rumwe na leta ko riteye kubiri n'ibwirizwa shingiro kandi ko rihonyanga amasezerano akingira uburenganzira bwa muntu. Sentare yasanze ku bana 17 bagize ibiro vyo mugwi wateguye amatora 13 baserukira umukuru w'igihugu n'inyungu ziwe. Harimo abaserukira umukuru w'igihugu bwiwe, abaserukira umukuru n'amashinga mateka, ubuserukira umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu, ubuserukira umushikiranganje w'ubutunzi n'abandi. Abatavuga rumwe na leta baserukiye n'abantu bane gusa. Sentare isanze umugwi nk'uyo udashobora gukora wigenga kandi atawuhengamiye. Nico gituma Sentare itegetse ko iryo tegeko rigenga amatora risubirwamo. Naho biri uko iyo ngingo ya Sentare ntacivuga ku vyavuye mu matora yashikanye perezida Alassane Dramane Ouattara ku butegetsi. Kubona hari ibihugu bikwega amaguru mu gushyira mu ngiro ingingo zifatwa n'iyo Sentare ya Afrika ijeho gateka kazi na muntu utwara iyo Sentare atashashe mbere mu rubanza kubera ari umunya Côte d'Ivoire, Maître Sylvain Auré abona ko ari ikibazo gikomeye. Ingingo za Sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye, nyinshi ntizishyirwa mu ngiro. Ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama shikiranganje umwe bwa Afrika nibwirizwa kubikurikirana. Atahande naho amashami yigenga nibo bagondoza amareta gushira mu ngiro izo ngingo. Nico gituma twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'ingingo. Nico twokwita umuguhoraho wigenga kuko ubu bikurikirana no bakuru b'ibihugu.
y'exécutoire
amashyirahamwe yigenga mpuzamakungu nkuru nani rw'abashingwamanza bo muri Afrika Union Pan-Africaine des Avocats avuga ko iyo ngingo ikwiye gushyirwa mu ngiro gutyo bikabera karorero n'ibindi bihugu biriko bitegura amatora muri Afrika. Maître Donald Deya atwara iryo shyirahamwe
hukumu
iyi ngingo yo sentare ikwiye kubera karorero ikaba ngendegwako no ku bindi bihugu bihonyanga amategeko mu bihe by'amatora na haca abanyagihugu n'abadoserukira mu namashinga amateka kuraba ko amategeko yubahirizwa si ngombwa turindira ibihe by'amatora kuko bizana intambara n'ubwicanyi nk'uko byagenze mu Burundi. Ibihugu indwi byonyine bya Afrika nibyo bimaze kwemerera abanyagihugu bavyo ubuvyifuza canke ishyirahamwe kanaka kwitura iyo sentare badaciye kuri leta. Ni mu gihe u Rwanda ruheruka kwikura muri ibyo bihugu byemerera abanyagihugu kugitura. Byeklave niyo nkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Maze rero mukanya tugiye kurebera hamwe na bagenzi bacu bari mu Rwanda no mu Burundi ibirebana na sport. Mureke duhere mu Rwanda turi kumwe na Jean-Claude Munyandinda. Jean-Claude we.
Nabuvareza toma.
Niko se mu kuri gahunda y'imikino yo mu Rwanda ni championa y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru. Imikino iteganijwe ejo kuwa gatandatu ni iyihe?
Murakoze cyane toma, twabwira ko guhera ku munsi w'ejo aribwo uhagarariye ishyirahamwe Ferwafa uwo nta wundi ni Visi Perezida Ferwafa Vedaste Kayiranga yarayoboye ikiganiro n'abanyamakuru kibanze cyane kuri gahunda ya shampiyona igomba gutangira ku munsi w'ejo kwa gatandatu, aho yibanze cyane ko hari umukino wagombaga gutangira uyu munsi ndetse kwa gatanu ubwo uwo mukino ukomeye wari guhuza ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Kigali ukabera kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Uwo mukino ntabwo washoboye kuba kubera ko muribuka ko mu cyumweru muri iki cyumweru turi gusoza aribwo habaye ikibazo gikomeye cyane cy'umukino wimuwe, umukino wa Super Cup cyangwa se umukino wa finale ku gikombe kiruta ibindi byose. Ni ukuvuga ngo ikipe ya PFC n'ikipe ya Rayon Sports bakinye umukino w'icyumweru gishize urararana, biza kuba ngombwa ko ukinwa kwa gatatu muri iki cyumweru ari nabyo byatumye shampiyona nyine itinda gutangira. Uwo mukino rero ukomeye igomba guhuza ikipe ya AS Kigali n'ikipe ya Rayon Sports kugira ngo ube uyu munsi waruteganyije uyu munsi kuri stade ya Kigali i Nyamirambo wimuriwe ku cyumweru ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi, ari nabwo abantu bategerejwe ari benshi cyane kuzaza kureba hagati y'ikipe ya Rayon Sports yaguze abakinnyi benshi ndetse n'ikipe ya Kigali yiyubatse uko bizaba bimeze. Ariko mu yindi mikino ikomeye iteganyijwe harimo umukino uzaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu aho ikipe ya APRFC igomba gukina n'ikipe ya Sunrise. Uwundi mukino uteganyijwe hari umukino ugomba guhuza ikipe ya Mukura n'ikipe ya Kirehe, umukino uzabera Kirehe aho ikipe ya Mukura igomba kugaragaza ko nibura uburyo yitwaye neza uburyo igaragaje intege nke y'umwaka ushize ishobora kuba wenda yagira ibyikosora none ikaba yakwitwara neza. Ni umukino utazoroha uzabe ihariya Kirehe, hakaba n'undi mukino uzahuza ikipe ya Police Fc na ZFC. Ariko nanone iyi mikino ikazakomeza ku cyumweru aho nyine nkuko nari maze kubivuga kanya yashize ikipe ya Rayon Sports ikipe ifite igikombe cya shampiyona igomba kwipimwa n'ikipe ya Kigali, aho abantu bavuga ko ariwo mukino w'umunsi mbese journée ya mbere cyangwa se imikino ibanziriza indi yose muri shampiyona. Abiteze uwitezwe cyane ni umukino uzahuza ikipe ya Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sports ku itariki ya Kigali Nyamirambo.
Mukanya uvuze ko Mukura mutegereje yuko yimijiramo agafu yose hari abakinnyi bashyashya yabonye.
Urakoze cyane toma kuri icyo kibazo. Ikipe ya Mukura koko umwaka ushize
ntabwo yitwaye neza nkuko abantu benshi bari babyiteze. Ikipe ya Mukura ni ikipe ifite amateka, ni ikipe ifite rekodi cyangwa se ifite amateka yo kugeza gutwara igikombe cy'igihugu. Mu mateka ya Mukura ntabwo iraho gutwara igikombe cya shampiyona, ariko nibura uyu mwaka ibitangazwa n'abayobozi bayo barimo na perezida wayo Olivier Nizeyimana baravuga bati Mukura mwari muzi mu myaka ya za 90 cyangwa za 80 na kangahe, niyo muzobona ubwo hari abakinnyi bakomeye nyine yagiye igura cyane cyane abaturutse mu gihugu cy'u Burundi. Abo umukinnyi witwa Gaël Duhayindazi, umukinnyi ukomeye wa Emery Jouet cyangwa se umukinnyi uruta abandi i Burundi muri shampiyona y'umwaka ushize, akaba rero ari mu ikipe ya Mukura. Ikipe ya Mukura kandi nanone yagiye ifite n'umutoza mushyashya witwa hari ingingo umutoza ukomeye wigeze mu Burundi, nawe akomoka mu gihugu cy'u Burundi, yatozaga ikipe ya LLB y'i Burundi, ku buryo bavuga bati Mukura aka ishobora kuzakora ibitangaza. Gusa ariko ntitwakibagirwa ko Toma mu minsi ishize cyangwa se mu cyumweru gishize hari havuzwe ko Mukura yafatiwe ambarwa cyangwa se amakonti yayo cyangwa se amafaranga yayo ari kuri konti yari yarafatiriwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gukusanya imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority. Bavuga ko hari amafaranga arenga miliyoni 100 bagomba kwishyura, ariko inkuru nziza kuri Mukura nuko ku munsi w'ejo bavuze bati Mukura turayidohoreye cyangwa se duciye inkoni izamba, ibyo birarane birazwi ariko bazabyishyura buhoro buhoro.
Ndagushimiye Jean Claude, hanyuma rero ubwo nyine iyo mikino uzayitugezaho muri wikendi. Urakoze.
Murakoze cyane Toma.
Jean Claude reka rero wakirwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka i Bujumbura. Evariste we,
ndakumva neza Thomas?
No mu Burundi shampiyona mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru izabandanya muri iyi wikendi, imikino ikomeye iteganijwe ni iyihe?
Imigwi ikomeye iteganijwe ni urukino ruzohuza umugwi Idaridike Burundi Sport for Africa na Interstare yose niyo mu gisagara cya Bujumbura, ahantu bari kuri uwa gatandatu. Icyo kimwe rero n'umugwi wa Bujumbura City, umugwi wa Meriya Bujumbura, hamwe n'umugwi Olympic Stars w'i Muyinga, umugwi uzoserukira igihugu mu higano rya Afrika rihuza ryo guhiganirwa igikombe mpuzamashyirahamwe Coupe de la Confederation.
Hateganijwe rero no gutora komite nshingwabikorwa ya Federation y'umupira w'amaguru mu Burundi. Ayo matora iyo barimo barayitegura gute, abashaka guharanira kuyobora federasiyo ni bande?
Imbere y'iminsi mike kugira ngo habe amatora y'ubugiye kurongora federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi, cyo kimwe na komite nshingwabikorwa muri kino gihe hariko haraba ikintu kwita imyamamazo, intonde urutonde rw'abazohiganirwa ibibazo bimwe bimwe mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru. Baramaze kumenyekana, twovuga nk'abagabo babiri bariko bahiganirwa ikibazo cyo kuba perezida wa federasiyo y'umupira w'amaguru mu Burundi. Aha twovuga uwitwa Ipsano, hakaba kandi n'uwusanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru Reviriyani Ndikuriyo, n'umukuru w'inama nkenguzamateka y'i Burundi. Uyu rero abakurikirana umupira w'amaguru bavuga yuko uwo bahiganwa atazohava amukoreramo.
Evariste ndagushimiye rero, nawe nyine ayo makuru turategereje ku buryo burambuye muri wikendi. Urakoze.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mujye rero no ku rubuga rwa internet VOA radio yacu akadomo.com, murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Mukanya n'ingingo z'amakuru.
Twabwiye ko igisata cyawunyukije juje agateka kazi na muntu kuno wa gatanu cemeje ingingo yo kongereza umwaka umwe ikiringo cy'umurwi w'abahinga ba ONU wakoze amatohoza ku vya vyakorewe mu Burundi kuva muri 2015. Iyo ngingo yateguwe n'umuryango umwe bwa Buraya ushigikiwe na Leta Zunze za Amerika, yemejwe n'ibihugu 22. Ico gisata ca ONU caremeje kandi ku munsi w'ejo iyindi ngingo ku Burundi yateguwe no mu rwego rw'ibihugu vya Afrika isaba irungikwa ry'abahinga bazoba bashinzwe gutorokanya amakuru kuyohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi, bagaheza bagashikiriza ivyavuye muri ayo matohoza ubutungane bw'ibujumbura.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump azagendera bwa mbere umugabane wa Aziya ku itariki ya 3 kugera ku itariki ya 14 mu kwezi kwa 11 gutaha. Azasura Ubushinwa, Philippines, Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Azakorana n'amanama n'abayobozi b'imiryango ASEAN na APEC. Maze rero mwese uko mungana, twagira ngo tubashimire byimazeyo. Murakarama, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.